iyi mwumva na radio y'ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankose ndabasuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu ya mu gitondo. Igisirikare cya Uganda cyemeje ko abasirikare bacyo babiri bari mu butumwa bwo kurinda amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nshingano z'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba. Ejo bakomerekeye mu gitero bagabweho n'umutwe utaramenyekana ubwo bari mu modoka bava ibonagana berekeza irucuru.
Barashwe bari mu muhanda bagere kumvoyi ijyana y'abasirikare bacu bakoresha yavaga ibonagana isubira nyine aho ingabo zacu ziri ababa barashe.
Uwe ni umuvugizi w'igisirikare cya Uganda, Brigadier General Felix Kurayije, wemeje ayo makuru. Cote d'Ivoire yarashyizeho Minisitiri w'Intebe mushya. Ni Robert Begré Mambe, wari guverineri w'umurwa mukuru w'ubukungu Abidjan. Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz aragendera Israeli kuri wa kabiri, nyuma yaho ajye mu Misiri. Naho Amerika irasaba ko ubuzima bw'inzirakarengane z'abasivili barimo guhunga intambara hagati ya Israeli n'umutwe wa Hamas bubungwabungwa. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiro bya Perezida wa Cote d'Ivoire kuri uyu wa mbere byatangaje ko Robert Begré Mambe wari guverineri w'umurwa mukuru w'ubukungu Abidjan yagizwe Minisitiri w'Intebe. Ni nyuma y'uko guverinoma isheshwe mu ntangiriro z'uku kwezi. Fide Niyongabo abaye inkuru.
Nta seguro yatanze kuri iyo ngingo itari yitezwe. Umunyamabanga mukuru mu biro vya Perezida Abdulrahman Cisse yatangaje ko Perezida Ouattara yasavye umushikiranganji wa mbere mushasha Robert Begré Mambe gushikiriza leta nshasha mu buryo bwihuta bushoboka. Mambe acuditse na Perezida Ouattara n'umuntu akomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi. Yashimiye Perezida Ouattara akaba yasavye ko Imana yomuje imbere mu kurangura amabanga yiwe mashasha. Mambe afise imyaka 71 yahoze ayoboye urwego rw'igihugu rurejwe amatora. Yabaye buramatari w'umurwa mukuru w'ubutunzi Abidjan mu mwaka w'2011. Yarashize mu bikorwa umugambi wo kubaka amabarabara, yongera arategura inkino zihuza ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Mu gihe atampamvu yatanzwe icese ku isamburwa rya leta yahahora yari iyobowe na Patrick Achi, abakurikirana politike batangaje ko Perezida Ouattara atarashimishijwe n'uburyo igihugu ciwe kiriko gitegura kwakira igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika. Kizoba mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri mu mwaka uza w'2024. Cote d'Ivoire izogirisha kandi amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2025.
Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz aragendera Israeli kuri wa kabiri, nyuma yaho ajye mu Misiri. Ni mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo kugerageza kubuza intambara hagati ya Israeli n'umutwe wa Hamas gusandara. Fide Niyongabo akomeza inkuru.
Chancelier Scholz kandi araba yabonanye n'umwami wa Yorodaniya Abdullah gisagara cya Berlin kuri uyu wa kabiri. Ambasaderi w'Ubudagi muri Israel Ron Prozor ejo ku wa mbere yabwiye televiziyo y'Ubudagi Welt ku rugendo rwa Scholz ari ikimenyetso cyo kwifatanya n'abanya Israel. Yavuze ko ari we mushikiranganji wa mbere agendeye Israel kuva ingwano hagati ya Israel na Hamas yadutse. Chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz kuri uyu wa mbere yatangaje ko uretse kwifatanya n'abanya Israel hari n'ibibazo byerekeye umutekano no kugena ingwano itokwiragira mu karere azogirana n'abategetsi ba Israel. Scholz yatangaje ko kugira ibyo bigende neza ategerezwa kuvugana n'impande zose. Ubudagi bwarifatanije na Israel kuva abantu batari munsi y'igihumbi n'300 bishwe, abandi batari bake bagizwe imbohe n'umugwi Hamas. Olaf Scholz yatangaje ko ibitero vy'umugwi Hamas ari icaha c'iterabwoba atawo kwihanganira. Mundwi irangiye mushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubudagi Annalena Baerbock yaragiranye ibiganiro n'abategetsi ba Israel n'aba Misiri muri ivyo bihugu vyompi ku kugene buhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas.
Ku cyumweru abayobozi b'idini rya Isilamu muri leta ya Illinois hano muri Amerika batangaje ko umugabo utuye muri iyi leta yishe umwana w'umuhungu w'imyaka 6 anakomeretsa nyina abaziza kuba ari abayisilamu. Iki gifatwa nk'igitero yabagabyeho gifitanye isano n'intambara ya Hamas na Israel. Ibindi kuri iyi nkuru turabibaza Team Ishimwe.
I'm trying to start this teddy bear foundation for the mom and for the little boy who didn't deserve this.
Hari umushinga bikinisho bya teddy bear nari ndimo gutangira. Umwana w'umuhungu ntabwo yarakwiye gukorerwa ibintu nk'ibi. Yatewe ibyuma inshuro 26. Ni gute umuntu yakorera ibintu nk'ibi umwana muto nk'uyu?
Aya majwi yuzuye akababaro nayo umugore wo muri Palestina witwa Imani Negret yavuze ibi nyuma y'uko umwana w'umuhungu w'imyaka 6 yishwe azira kuba ari umwisilamu. uyu mwana witwaga Wadeya Al-Fayumi yateraguwe ibyuma inshuro 26 zose hakoreshejwe icyuma cya santimetero 18 gikoreshwa n'abasirikare kizwi nka bayoneti. Uretse uyu mwana wishwe, nyina umubyara witwa Hana Shanin w'imyaka 32 y'amavuko nawe yasanganywe ibikomere byinshi yateraguwe ibyuma. Uyu muryango wibasiwe warutiye mu mujyi muto witwa Plainfield mu birometero nka 50 uvuye mu mujyi munini wa Chicago. Abashinzwe iperereza bashoboye kumenya ko Hana Shanin n'umwana we bagabweho icyafatwa nk'igitero bigambiriwe. Impamvu yasobanuwe nuko ari abisilamu kandi biroroshye guhuza ibi n'intambara ibera mu burasirazuba bwo hagati ishyamiranyije umutwe wa Hamasi na Isirayeli. Ibi byatangajwe na polisi ya komini yitwa Will uwo muryango utuyemo. Umugore w'umunyapalestina witwa Iman Negret ukomoka mu gace Shanin nawe akomokamo kahitwa Betunia muri Palestine yumvikanye avuga ko ibaragahoma munwa.
It's heartbreaking. And again, it's because it's in this community.
Bishenguye umutima kandi nuko ari hano. Nta ruhare yabigizemo. Byose byatewe nuko yari umwana w'inzira karengane. Yari umuyisilamu, nicyo cyabaye. Yari umuyisilamu. Ngibi ibyo bakoze. Ngibi ibyo iyi nyamaswa yakoze.
Umugabo ukekwa kuba yakoze iri bara yitwa Joseph Chuba afite imyaka 71 y'amavuko. Ibiro bya polisi byatangaje ko uyu musaza akurikiranyweho ibyaha byo kwica byo mu rwego rwa mbere hiyongereyeho n'ikindi cy'urwango no gukubita hakoreshejwe intwaro yica. Byari biteganyijwe ko Joseph ashyikirizwa inkiko kuwa mbere w'iki cyumweru. Umuyobozi w'ibiro bishinzwe iperereza muri Amerika FBI Christopher Wray yasabye abakuru ba za polisi zo ku isi bari mu nama mu mujyi wa San Diego muri California ku wa gatandatu kuba maso mu bihe nk'ibi bigoye. Yongeyeho ko bigaragara ko ibyaha nk'ibi bizakomeza kwiyongera.
Nyuma y'ibitero umutwe wa Hamas wagabye muri Israel mu cyumweru gishize n'ibitero by'amabombe Israel yateye mu ntara ya Gaza, abantu bakoze imyigaragambyo mu bice bitandukanye byo ku isi yo gushyigikira abanyayisraeli n'abanyepalestina. Mu mujyi wa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyepalestina n'abayahudi bihereje imihanda bamagana ibibera mu burasirazuba bwo hagati. Fide Niyongabo abahiye inkuru.
Mu gisagara cya Los Angeles, ku munsi w'Imana urangiye, umugwi ushyigikiye Israel witwa Israel Solidarity March waratunganije imyiyerekano hafi y'inyubakwa ndangamico yitwa Museum of Tolerance. Karen Avital afise ubwenegihugu bwa Israel na Amerika yahoze mu gisirikare cya Israel yatangaje ko abanyayisrael n'abanyapalestina badashobora kubana kiretse umugwi Hamas uzimanganijwe. Karen Avital avuga ati,
"At this point we cannot, not until Hamas has gone.
Muri iki gihe ntidushobora kubana kiretse umugwi Hamas utakiriho. Dukeneye kuzimanganya. Umugwi Hamas ushigikiye iterabwoba. Yamara twebwe ntidushigikiye iterabwoba, ntidushobora kubaho mu bwoba. Ntituzokwigira dusubira kubaho dutekewe n'ubwoba."
Mu masaha ya kare yo ku munsi w'Imana urangiye, abanyapalestina bafise ubwenegihugu bwa Amerika barakoraniye imbere y'inyubakwa y'ubuserukizi bwa Israel mu ntumbero yo kwiyamiriza ibitero by'amabombe bya Israel mu ntara ya Gaza. Taura n'umunywanyi w'umuhari w'abanyapalestina Palestinian Youth Movement yashatse ko rimwe mu mazina yiwe rimenyekana ku mpamvu z'umutekano wiwe. Yaravuze ku gacinyizo Israel ikorera abanyapalestina. Taura agira ati,
Israel yarimye abanyapalestiniya uburyo ngendegwako bakeneye. Ntibaronka ibifungurwa, amazi, umuyagankuba, ibitoro, imiti n'ibindi byose umuntu ashobora kwiyumvira ikiremwa muntu gikenera. Ibyo bitewe n'uko Israel yigaruriye Palestine.
Due to this occupation and military colonization of Palestine.
Naha bajejwe kubahiriza amategeko bo ku rwego rw'igihugu na Leta ya California bakomeje ingingo zerekeye umutekano, imyiyerekano mu gisagara cya Los Angeles yabaye mu mahoro muri rusange.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ku nshuro ya mbere uhagarariye Leta y'u Burundi mu rubanza rw'uwahoze ari Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko mu byaha akurikiranyweho harimo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu. Hari mu rubanza kuri uyu wa mbere igihe Jenerali Bunyoni yari yagiye imbere y'urukiko rw'ikirenga ku nshuro ya kabiri. eroje birikaneza abayinkurirambuye
kwanirwe bari mu rubanza rwahoze yamushikanganje wa mbere yarenga yo bebonyoni bari mu colonel de zeha wa mahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko general munyoni na samuel destine bafumukeko yahoze yari mu bakozi bakuru iperereza niyo bonye nebungururije ngingo yo kubagumiza mu munyororo yafashwe na sentare na inyuzwa mu ntango za kuno kwezi nkuko kwa 2018 ukwezi kucyenda guheze bunyoni n'umushingwa manza wiwe basavye ko arekurwa akabona yidegenza no kuri uwa mbere n'ivyo basubiye kwifuza imvo basubiye kuvugana nk'iza mbere kuri cyumba wahoze yamushikanganje wa mbere yuganiwemo kiri ukwa cyonyene kandi kiri kure y'abandi banyororo we wabona ko aramutse yashikiwe n'ikintu kibi yokirwamo nari imfunguzo zibikwa muri komisariya y'igipolisi ku murwa mukuru wa politiki Gitega afungiwe izindi zikaba zibitswe n'umukuru w'ibohero igira kabiri arenga yombe bunyoni yerekanye nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yari mu cyumba yaburaniyemo yabitubwiye nuko naho userukira leta mu rubanza rwiwe atagaciro yabihaye afise urupapuro rw'umuganga yemewe na leta rwerekana ko arembejwe n'indwara y'igisukari igeze ku rugero rwa kabiri rw'uburwayi bukomeye bityo bumvikanishije ko akeneye kwama hafi y'umuganga amukurikirana kandi yabinonosoye wene mushingwa manza mwunganira abongeye berekana izimvo bati amafaranga miliyoni 300 n'amazu yafashwe n'ubutungane bishobora gufatwa nk'ingwati navyo nyene ntaco mwabibonyemo kandi ibindi bintu wagiriza avuga ko umutekano ubangamirwa habaye iryo rekurwa ry'agateganyo ntafatiro na rito yabigira basavye umucamanza kurekura bunyoni akabura na yidegemvya bati na kare ubutububuranya ntiyigeze yungururiza icyifuzo cyacu ca mbere ku nco ya mbere userukira leta muri urwo rubanza yasiguye ko generali bunyoni yagirizwe icyaha cyo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu yagize ati bunyoni yagirizwa ibyaha bikomeye harimo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu n'ibyaha bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 20 n'irenga yongera ko ati general bunyoni ashobora guhindura umuganga karondera ubishoboye kurusha yo mwandikira imiti ituma isukari yiwe mu mubiri ija ku rugero rwemewe nari inshuro ya mbere bivuzwe ko wahoze yamushikanganje wa mbere akurikiranywe ku cyaha cyo gushaka kwica umukuru w'igihugu zari byanuganzwe cyane mbere akatari gake imbere y'uko afatwa nyuma yaho president ndayishimiye ntatadomye kuri utoki yarigeze gutangaza ko hari akarwi k'abantu bifuza kumukombora ariko agabisha ko ari umugeneral yadatinya urukanze yabisubiyemo inyuma y'urugendo rurerure mu kwezi guheze rwamushikanye mu bihugu bitandukanye bya Afurika ku cicaro ca New York muri Cuba no mu Bubiligi
nagenda abwire muri gira mubona intare igenda yanditse amenyo hejo mugifise amenyo akarishi muri gira mubona igenda inzara yazishize hejo mugifise inzara zikarishi none ko ari intare kubera iki mwirirwa burata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko vyose ibitunganye hano ngatazi yuko yitwa intare kuko niyo iravyeho nyene urayibona
gusa ijwi rya Amerika ntiryofata ngo yemeze kuba president ayishimiye yavuga ari general bunyoni ivyukuri kuva rengi yombe bunyoni yafatwa mu kwezi kwa kane uyu mwaka ivyakurikiranwa ko vyagiye biriyongera nk'uko umuvugizi wa sentare ntayinyuzwa yagiye abitangaza kimwe ku kindi byavuye guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu bijaho gutunga ibirwanisho adafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu ubundi yumvirijwe ni Samuel Destine bafumukeko yahoze yari umukozi mukuru w'igendereza ry'u Burundi nabo nyene n'umushingwa manza mwunganira basavye ko rekurwa iby'agateganyo bashira imbere impamvu zifatiye ku magara mukitse bavuga ko bafumukeko akeneye umuganga w'umuhinga wo kumubaga mu kiyunguyungu kandi ko akeneye n'umuganga w'indwara z'umutima waserukiye leta yishuye ko hejuru y'abaganga baraba banyororo muri rusangi atabamubujije kurondera abaganga b'abahinga ariko asigura ko atawohirahira ngo amurekure yagize ati uwo mufungwa yagirizwa ibyaha bikomeye birimwo ukumena amabanga y'akazi no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu navyo nyene bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka irenga 20 hisunzwe igitambo na vyaha cy'u Burundi aramutse yagiriwe n'ivyaha ikekwa ko arenga yombe munyoni ashobora gufungwa imyaka igera kuri 30 bunyoni yarungitswe mu ibohero kwa munani ukwezi kwa gatanu uyu mwaka inyuma y'indwi zibiri zirenga yaramaze yafungiwe mu iperereza nk'uko vyatangajwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika kubahirijwe igitabo mpanabyaha cy'u Burundi ingingo ya sentare ibwirizwa kumenyekana mu masaha atarenze 48 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
imvura ivanze n'imiyaga yahitanye abana bane bari mu rusengero mu gitondo cy'ejo mu Kiyange ikibago mu ntara ya Makamba muri iyo ntara nyirizina ni Bururi hari inyubakwa zasambuwe n'imvura ijwi rya Amerika bateguriye iyi nkuru ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi muregezwaho na Thierry Ndayishimiye hari Kigali mu Rwanda
Mugitondo cyo kwa 15 z'ukwa 10 mu kiyange cha Kibago mu ntara ya Makamba imvura yarakuvye kandi tari herutse kugwa hari mu gihe abana bari mu masengesho yo mu gitondo ku isengero rya Pentecote mu kiyange ubwo rusengero rwari rwubatse mu matafari aturiye kandi inkingi zago zari ziri mu ibyuma rwari rumanikishije ibyuma rusakajwe n'amabati ariko ni rwari rwarangira kubakwa nkuko biri mu migenzo y'abaporoti ba Pentecote mu gitondo habanza misa y'abana mu gihe rero bari mu masengesho hatanguye kugwa imvura irimo umuyaga mwinshi isambura amabati ihitanisha ibyuma byari bisakaje iryo sengero impome z'ubwo rusengero nazo nyene zari zubakishijwe amatafari aturiye n'ubudongo bw'ibivu nazo zarasenyutse byatumye rero abana batatu muri 60 bariko barasenga bitaba Imana abandi 15 barakomeretse baca bajanwa kuvurirwa mu bitaro bikuri Makamba ayandi masengero tu yaho nyene mu kiyange yarasambuwe niyo mvura yarimo umuyaga abarongoye zone kiyange bamenyesha kandi ko hari amasomero 8 yagurutse amazu 39 nayo arasambuka hari kandi inzu y'isoko ya kiyange yasambutse amabati y'ivuriro rya kiyange arononekara ibindi byononekaye na mayitari 21 y'imirima y'ibitoke ibikoti ibigori n'ibiti byinshi byaguye ku mazu harimo icayita umwana mu gihe yari karajabuka ibarabara muri komine ya Mabanda isomero rimwe igikarinzi ryaragurutse mu Kayogoro baharura amazu 11 yaguruwe n'umuyaga mu mazone ya Dunga na Butare Nyanzarake nayo nyene yarashikiriwe mu ijoro ry'uyu wa 15 ucari ku wa 16 abajeje ntwaro bazindutse baharura amazu 15 yaguruwe n'umuyaga no kumugwa mukuru wa Makamba hari amazu 3 yagurutse muri ibyo bice by'intara ya Makamba babati imvura idutasuriye nabi abantu hafa 300 nibo bakozwe ko n'ubwo ruvura naye barengijana bakaba batagiraho bakika umusaya bagasaba ko bose rukwako no muri komine ya Bururi igasanze nikagwa na Kavumvu imvura irimo umuyaga mwinshi yaraguruye amasomero 3 n'akazu kasugumwe itwara kandi ibisakazo by'isengero rya Pentecote riraho nyene igasanze mu kiyange Makamba inyuma y'iryo sanganya ababa hafi urusengero rwabomotse bashe bashwa baduka barakura amatafari yari yasenyukiye kubana ibyuma n'amabati ibyari byabaguye ko barashobora gukiza 15 bari bagihema baja kuvurirwa mu bitaro bikuru Imakamba gushika mu gitondo cy'uwa 16 abajejwe intwaro muri komine Kibago bari bagiharura ibikenewe kugira ngo batangure gusaba ko bagize ibyago bogarukirwa ko mukukuru kera ajejwe gukingira no kugwiza amashamba n'ibiduki kije Makamba asigura ko iyo miyaga arimwe mu nkurikizi zo guhonya amashamba Makamba ati kera hari amashamba menshi agizwe n'ibiti mu bice bya Kibago na Kayogoro ariko ubu barayahoneje bayacamwe amakara canke bakayaturiza amatafari Joakimu ndayiherekeje
akarorero muri za kiyange Kibago kera hari amashamba cimeza nawe nanda kimbikiriho
kubwo mukukuruke gusubira kugwiza amashamba ni wo muturama ariko babanje kumenya aho bikenewe
muri uwo mugabe munini yena ariko ndavuga wo gutera amashamba kintu cyambere ubanza kugira icyo nitwa nka rusasuma y'imisozi y'uburere bwo gutera ku ivyo biti akabanza bakahamenya imbere yuko batagwiza ibiti y'amamiliyoni n'amamiliyoni ugasanga giye kurabaho yatewe na ubona
abanyagihugu nabo botera udutara duto tw'amashamba mu matongo yabo cyane bakagwiza ibiti bibana n'indimo abajeje gukinga ibiza n'isibe mu ntara ya Makamba nabo bati abanyagihugu bumvirize impanuro z'ababarongoye
no kubahimiriza dusaba abajeje intwaro guhimiriza bene gihugu barongoye kugira ngo babandanye bagukingira isi na cyane cyane muri ibyo byo gucimika kubeko gutambika imitumba bakayambika isi kugira ngo bashobore kwegeranya amazi y'imvura kuko cyane cyane niyo kunafunona nk'imirima yabo bakagasanga yatwaye imirima yakukunda imisozi bene akajambo nohereza ko nuko abene gihugu babandanye bazabarumviriza impanuro bahabwa n'ababarongoye mu bijyanye no gukinga ibintu
Mugisata kijejwe inyubako mu ntara ya Makamba ubuha Celestin Nibasumba asigura ko iyo nyubako y'isengero ya Pentecote mu kiyange ishobora kuba yubatswe harimo utunenge ati mu bisanzwe iyo hageze kubaka inyubako izokoraniramo abantu benshi benshi beneyo bo kwituya abahinga bo muri ico gisata ubuha bakabafasha kugira ngo bubake habanje gukogwa ibyigwa ariko siko byama byagenze kubijanye n'amakenga ko mazu y'amagorofa ariko arubakwa mu mitumba azo hava nayo abomoka kubera atabuhinga bukwiye bwakoreshejwe engineer Celestin Basumba arahumuriza ko inyubako nkizo bazikurikirana bakaraba ko nibikoresho byo kuzubaka bikwije amategeko ku rubuga rwiwe rwa X urongoye igihugu cy'u Burundi Varsito ndayishimiye nawe yagize ati twakiranye umubabaro inkuru y'imvura y'isegenya yaguye uwo munsi mu ntara ya Makamba muri komine Kibago igahitana amasengero amazu amashure n'imirima turahojeje cyane imiryango yabuze ababo abakomeretse tubifurije gukira vuba n'urongoye umugambwe SNDDFDD ndi kuri yo Reveriano yahojeje imiryango yagize ibyago ati kuko twamye turangwa n'umutima w'urukundo muri SNDDFDD mpagarariye abagumya banga gushigikira bene wacu muri iki gihe mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba naho bariko baragerageza kuraba ukugena ibyigwa bitohagarara ku banyeshure amasomero yabo yononywe n'iyo mvura
arakoze Thierry Vandayishimiye kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage ba teritwari ya Masisi barasaba Seni gutanga amakarita y'itora mu duce turimo kugaruka mu mutekano muri iyo teritwari Jimmy Shukrani bakomera araduha ibindi kuri inkuru
Abavuganye na Radio Ijwi rya Amerika na abaturage baturiye Centre ya Rubaya iri muri groupe ya Matanda mu shefere ya Bahunde muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Kongo Rubaya izwiho kuba ari kamwe mu duce twa teritwari ya Masisi dufite amabuye y'agaciro mu ntara y'Ikivu ya Ruguru kurusha handi Aha kandi hakorerwa ubucuruzi butandukanye usanga abaturage bagera kuri 70% bafite za butike ntoya nini abandi bajya mu birombe gucukura amabuye y'agaciro Kuva ibikorwa byo gutanga amakarita y'itora byatangira muri Kongo hose ntabwo teritwari ya Masisi na Rucuru zigeze zibona amakarita y'itora Ibi bikorwa byo gutanga amakarita byatangiye mu kwezi kwa kabiri birangira tariki 11 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2023 Kubera impamvu z'umutekano muke ntabwo abaturiye teritwari ya Masisi na Rucuru babonye amakarita. Abanyekongo bo mu gace ka Rubaya baravuga ko kuba batarabona amakarita y'itora kimwe n'abandi bakongomani bibatera impungenge zikomeye.
Amakarita ya mbere arahari ariko ya buno ndayo bafite kabisa. Ikibazo nuko imashini zitaje ndazo twabonye. Byose byatewe n'umutekano muke ya kabisa. Rero byaba byiza mudufashe natwe tukabona amakarita tukajanana n'abandi.
Ubusanzwe usanga ino muri Masisi bakeneye kudufata nkaho tutarabaturage ba Kongo. Kubw'ibyo nabitewe n'intambara ugasanga wadera mu bambiro bakakubaza ikarite inca ikibazo ukababwira yuko ikarite inca mutigeze muyibona bitewe n'intambara kubwizo mpamvu bamwe babibabwira ntibabyumve bakumva yuko bagutoteza rimwe na rimwe n'ibyo ufite bagashaka kubijyana
abandi muri bo baratinya ko wenda leta ishobora kutabemerera kujya mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka
ngamizi zinarari kuko nduvu urumukongo mani ibyo afite ikarite ijambanye ni abandi ufite atayigiye nawe Wala taigi. Ubuze budufashe natwe tubona amakarita tujanene n'abandi.
Kuko urukusanga bari kuvuga ngo mu minsi iraza baraza gutambutsa amatora yo gutora president. Ngibaza. Ni gute twa bino tuzatora kandi batarigeze baduhereza iki amakarita. Icyo nasaba ubuyobozi ni ukugira ngo ninaha baze kutuzanira amakarita tuzanyure ku matora nk'abandi.
Emmanuel Semucyo ni umwe mu bamotari bakorera mu muhanda uva hano Rubaya ujya Goma. Yabwijwe irya Amerika ko kutagira ikarita y'itora bigira ingaruka ku mutekano we.
Twe ikibazo dufite amakarite gacu dufite gambere iyo tugiye muri Goma tukagera ku bariere tugeragayo bakatunyanyasa bari kudusaba amakarite bari kutubwira ngo gara amakarite ga kera gataye varere vraiment tukumva twebwe turi guhohoterwa kandi turi mu gihugu kimwe muri Goma bafashe amakarite ariko twebwe ku ngambo ya Masisi babuze amakarite
impamvu yateye se ni kutohereza abakozi bayo mu teritwari ya Masisi nuko habarizwaga umutekano muke ariko urubyiruko rwo muri Rubaya ruvuga ko imitwe itwaje intwaro igenda ipunguka bityo rero ko nta mpungenge zatuma ibi bidakorwa. Muye James ni uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira amajyambere muri Masisi.
Guverinoma ya Kongo yavugaga ko muri Masisi no muri Rucuru hari inyeshamba za M23 batagomba kuzana amamashine d'alorema kugira ngo inyeshamba nazo zitaza kwiyalora. Ubusabe bwacu kuri guverinoma ya Kongo nukugira ngo batworeze amamashine d'alorema hano muri territoire ya Masisi kuko territoire ya Masisi inyeshamba za M23 ntago zikiyabarizwa zamaze guhashwa. Byibuze rero twasabaga yuko batworeze amamashine hano muri Masisi natwe tukaba alore kugira ngo natwe tuzisange mu matora turi en ordre.
Societe civile yo muri aka gace ivuga ko ibibazo bigenda byiyongera ku baturage badafite ikarita y'itora. Gervais Hakizimana ni umuyobozi wa Societe civile ya Rubaya.
Arolma yabaye kuri bo nicyo kibazo gihari ahubwo abaturage bakaba bose bifuza yuko haboneka kugira ngo babone amakarte nabo babe abakongomani nk'abandi nabo.
Kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo udafite ikarita y'itora ntiyemerewe kuba yatora cyangwa ngo akore ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose mu biro by'amatora adafite ikarita. Nubwo ibi bikorwa byo gutanga amakarita y'itora byatangiye, abenshi mu baturage bakomeje kwinubira uburiganya bwakozwe na komisiyo y'amatora muri Kongo CENI kubitarashoboye gutanga amakarita y'itora ahagije ku banyekongo bose. Kugeza ubu ikarita y'itora nifatwa nk'indangamuntu muri Kongo, cyane ko nta barura rusange ry'abaturage rirakorwa kuva mu mwaka w'1990 igihe Marshal Mobutu Sese Seko yarayoboye icyitwaga Repubulika ya Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'uyu munsi. Jimmy Kurani bakomera ijwi rya Amerika igoma.
Uyu ni umwanya radio ijwi rya Amerika ibagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu buzima hari igihe ubugome bubisi butishiriye bugwirira isi. Aya magambo na ya President Joe Biden ubwo yavugaga ibyabaye mu gitero cy'iterabwoba cyo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 Hamas yagabye muri Israel.
This is an act of sheer evil. More than 1,000 civilians.
Iki ni igikorwa cy'ubugome bukabije. Abantu b'abasivili barenga bishwe bunyamaswa. Mbisubiremo ntibishwe gusa ahubwo basogoswe bunyamaswa muri Isiraheli.
President Biden yakomeje agira ati hari imiryango myinshi kuri ubu ikibunza imitima itegereje kugira icyo imenya ku bavandimwe. Iyo miryango ikaba itazi niba bakiriho cyangwa se niba barapfuye cyangwa barafashwe ingwate.
Infants in their mother's arms.
Impinja zonka, abakecuru n'abasaza bagendera mu ntebe zihirika, abacika cumu bitsembatsemba rya hitireri bahubanujwe bagafatwaho ingwate, ndetse ahubwo izo ngwate Hamas ikaba yavuze ko igiye kuzinyonga, ibyo bikaba binyuranyije n'imyifatire iboneye ya kamere muntu.
In violation of every code of human morality.
President Biden ati Hamas ntabwo ari umushumba w'uburenganzira bw'abanyapalestina bwo kwihesha agaciro no kwishyira bakizana.
Intego yayo izwi ni ukuzimangatanya leta ya Isirayeli no kurimbura Abayahudi. Bitwaza abaturage b'abasivili b'abanyapalestina nk'agakingirizo. Hamas nta kavuro kandi ifite uretse iterabwoba no kumena amaraso ititaye ku bazaryozwa ibyikora.
President Biden yakomeje agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gukusanya inkunga ya gisirikare y'umugereka harimo amasasu n'ibikoresho byo gusamira mu kirere ibisasu by'umwanzi kugira ngo icenyere gahunda yo kurengera Israel yise urusenge rw'urutare. Yunzemo ati tuzakora uko dushoboye kugira ngo Israel itazabura na kimwe muri ibyo bikoresho by'ingenzi bituma ishobora kurwana ku mijyi yayo n'abaturage bayo. President Biden yakomeje agira ati twamaze kumenya ko hari abaturage b'Abanyamerika mu bantu Hamas yafashe ingwate.
Natanze amabwiriza mu bagize ubuyobozi bwa guverinoma yanjye kugira ngo bahererekanye amakuru y'iperereza ndetse bohereze n'inzobere zindi zo mu nzego guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zungurane ibitekerezo kandi zinagire inama guverinoma ya Isiraheli kukuntu bafashweho ingwate babohuzwa. Birumvikana ko njyewe perezida nta kindi kintu kihutirwa naba mfite kirenze kurengera umutekano w'Abanyamerika bafashweho ingwate mu mpande nyinshi
z'isi.
Perezida Biden yagize kandi ati igihugu icyo ari cyo cyose umutwe wari wo wose n'undi muntu wagira igitekerezo cyo gushaka gukirira muri aka kaga namubwira ijambo rimwe gusa ngusigaho. Perezida Biden ati muri iyi myaka 75 ishize Israel yabaye igihugu gitanga ubwishingire bw'umutekano w'Abayahudi ku isi hose kugira ngo ubugome bw'abakorewe butazongera kubaho.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye Israel. Tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo Abayahudi na Leta iharanira demokarasi ya Israel ibashe kwirwanaho muri iki gihe n'ejo hazaza nk'uko twamye tubikora.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye Israel.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Naho kuri mikro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro.